Igimwumva ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimimana ndabasuhuje duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Bakize mwaramutse Veniste, mwaramutse namwe muduteze amatwi turahera mu yavugwa muri Israeli. Abasirikare ba Israeli barishe abagore babiri babanye Palestina harejo ku munsi w'Imana, inyuma yaho umwe yirutse abatumbera naye undi acumita n'imbugita umusirikare wa Israeli mu ntara ya Cisjordania yigaruriwe na Israeli. Iri seseka ry'amaraso rikurikiye ibindi bitero byagabwe ku butaka bwa Israeli. Israeli nayo kandi yaragavye ibitero muri ndetse no hanze y'igisagara cha Jenin cyo muri Cisjordania. Ni muri iki gisagara nyene umushikiranganji wa mbere wa Israeli Naftali Bennett yavuze ko havutse ibikorwa by'iterabwoba. Igisirikare cha Israeli cyavuze ko atakigwanisho cyasanganywe uwo mugore wa mbere charasiye i Betlehemu. Inyuma yaho yankiye kumvira abasirikare bamusabye kutabegera, ariko caremeye ko catanguje amatohoza kugira kimenye uko ubwo bwicanyi bwagenze. Ubushikiranganyi bw'amagara y'abantu bwa Israeli nabwo nyene bwaremeje urupfu rw'abo bagore babiri. Abanyepalestina barenga 20 benshi baba bitwaje ibigwanisho baramaze kwicwa n'abajejwe umutekano ba Israeli kuva mu kwezi kwa mbere. Ni mu gihe abanyepalestina bo bavuga ko ubwicanyi bakoregwa na Israeli bwiyongereye mu ntara ya Cisjordania. Naya makuru ku ntambara muri Ukraine, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden araganira n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi kuri uyu munsi wa mbere hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ni mu gihe Amerika yavuze ko idakeneye kubona Ubuhindi bugura ibitoro byinshi by'Uburusiya. Ujeje kumenyesha makuru muri perezidansi ya Amerika White House, Jen Psaki yavuze jo ku munsi w'Imana ko perezida Biden azobandanya kuganira n'uyu canke n'uyundi ku ngaruka y'intambara Uburusiya bwateje muri Ukraine. Dalep Singh ni cegera cy'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu ajejwe ibibazo by'ubutunzi mpuzamakungu hano muri Amerika, akaba aheruka kugendera Ubuhindi. Yavuze ko Amerika itazocira umurongo utukura Ubuhindi ku bitoro bugurira mu Burusiya, ariko yavuze ko atagomba kubona Ubuhindi bwongereza ibitigiri by'ibyo bugura mu Burusiya. Ubuhindi bumaze kugura utugunguru tw'ibitoro tungana n'imiliyoni 13 kuva Uburusiya butera Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ni mu gihe mu mwaka uheze wonyene bwaguze imiliyoni z'ubutugunguru 16. Ubuhindi igihugu cyo muri Aziya y'ubumanuko nticifatanije n'abandi mu gufatira ibihano Uburusiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri ayo makuru y'Uburusiya na Ukraine, abashyigikiye ubutegetsi bw'Uburusiya barakoze imyiyerekano hari mu gihugu cy'Ubudagi ejo ku munsi w'Imana, basaba ko hahagarikwa imvugo zicafuza Uburusiya mu gihe bavuga ko bumerewe nabi kuva intambara itangura muri Ukraine. Ubudagi burimwo abarusiya bangana umuriyoni umwe n'ibice bibiri hamwe n'abanya Ukraine bangana 325,000 bamuka muri ico gihugu. Abategetsi b'Ubudagi bafise ubwoba ko intambara ishobora kwimukira mu gihugu cyabo mu gihe abo barusiya bakunze kuvuga amajambo yamamaza igihugu cyabo bavukamo. Igipolisi kimaze gutororokanya ibyaha 383 byegetswe kubavuga nabi Uburusiya hamwe n'ibyaha 181 by'abavuga nabi Ukraine kuva iyo ntambara itangura mu kwezi kwa kabiri itariki ya 24. Itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryavuze ko abantu hafi 800 bihereje amabarabara yo mu gisagara cha Frankfurt ni muri mu Budagi ejo kumunsi w'Imana bafise amabendera y'Uburusiya biyamiriza amajambo y'urwanko avugwa ku Burusiya ariko harabandi 2,500 bakoze iyo myerekano nyene nkiyo bari ku ruhande rwa Ukraine.
Washington ijwi rya Amerika.
Kumasezerano ya Israeli ya Irani namakungu ku bya nuclear abashikinga amateka ba Irani barafunditse kandi bemeranya ko akwiye gushigwaho ibisabwa n'igihugu cyabo kugira bahasinywe amasezerano yo gusubira kubahiriza ibyumvikanywe namakungu mu 2015 kuri nuclear ya Irani. Itorokanzo ry'amakuru rya leta ya Irani Tasnim ryavuze ko Irani isaba Amerika gutanga urwandiko ruciye mu itegeko rwemejwe na Kongere ya Amerika kandi Amerika ikazongera ikemera ko itazokongera kwidohora muri ayo masezerano mu gihe yosubira gusinywa. Irani na Amerika biri mu biganiro i Vienne muri Autriche bitumbereye kunagura amasezerano yo mu 2016 hagati y'icyo gihugu n'ibihugu rutura. Amasezerano wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump yavuyemo mu 2018 bituma na Irani nayo yavamo. Abashinga amateka ba Irani bavuga kandi ko Amerika idakwiye kuzosubira gutanga ibyitwazo byo gusubizaho ibihano kuri Irani mu gihe yo kwivuguruza ubugira kandi nk'uko icyo kimenyeshamakuru kibandanya kibivuga.
Urakoze Aloyizi de Girmana murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze abatwumvira mu Burundi, muratwumvira ku mirongo migufi kuri 25/31 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko igisasu cyaturikiye mu karere ka Nyakabanda kuwa kane w'icyumweru gishize icyari gisanzwe mu rugo cyaturikiyemo.
Ba nyiri urugo bakaba batari bazi ko ari igisasu ahubwo bagifataga nk'igikoresho cy'ubwubatsi kuko cyari kibitse hamwe n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi.
Thierry Murangira umuvugizi wa RIB mu Rwanda kandi haribukwa ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi ijwi ry'Amerika iragaruka ku munyamakuru wa siporo wabaye icyamamare Viateur Kalinda.
Iminota 8:05 kimwe ku busa ndanda kwa Jamal mupira urengejwe na Justin Nilia rudatsingwa wa mukura kuri koroneri.
Ibigwi bya Viateur Kalinda turabibaza Jean-Claude Munyandinda. Mu Rwanda nyuma y'iminsi itatu i Kigali mu karere ka Nyakabanda haturikiye igisasu cyo mu bwoko bwa grenade kigakomeretsa umwana w'umukobwa. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko icyo gisasu cyari gisanzwe mu rugo cyaturikiyemo. Ni umwanzuro w'iperereza ry'ibanze. Ijwi ry'Amerika ashatse kumenya amakuru arambuye duhamagara umuvugizi wa RIB Thierry Murangira. Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane ijwi ry'Amerika kutwakira.
Ni uwuhe mwanzuro w'iperereza ry'ibanze RIB yakoze?
Iperereza ry'ibanze ryakozwe ku bufatanye bw'inzego z'umutekano ryagaragaje ko grenade iheruka guturika tariki ya 7 Mata uyu mwaka mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboye akagari ka Nyakabanda umudugudu w'Indakemwa yari isanzwe iba muri urwo rugo yaturikiyemo. Ba nyiri urugo bakaba batari bazi ko ari igisasu ahubwo bagifataga nk'igikoresho cy'ubwubatsi kuko cyari kibitse hamwe n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi ndetse bagifataga nk'igikoresho cyakwifashishwa nko gutera umusumari. Abana rero baje kugikinisha kirabaturikana gikomeretsa umwe.
Niba icyo gisasu baragifataga nk'igikoresho cyakoreshwa mu gutera imisumari, mwashoboye kumenya igihe cyagereye mu bindi bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi muri urwo rugo?
Ibyo nibyo bigikorwaho iperereza ndetse iryo pereza rikaba rigamije kumenya uburyo cyahageze gusa ikidashidikanywaho nuko abo bana bagikinishije batazi ko ari igisasu giturika.
Ibisasu biturika birumvikana abaturage ntago baba babizi mu gihugu cyabayemo intambara nk'u Rwanda birashoboka ko n'ahandi bishobora kuba bikira abaturage batazi ko bihari. Hari ibindi bisasu bimeze nk'icyo byigeze biturikira mu zindi ngo mu Rwanda?
Kugeza ubu ngubu ntabyo kiriya ni byagaragaye muri iki gihe, akaba ariyo mpamvu iperereza ari gukorwa hagamije kumenya uko cyaba cyarahageze.
Amakuru agitangazwa yerekeranye n'icyo gisasu kubera ko cyaturitse ku munsi wa mbere wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bamwe bashushe n'ababihuza n'icyo cyunamo. Mbese mwebwe mu iperereza ryanyu hari akanunu kabihuza cyangwa se mwabonye ko kuko ari impanuka yabaye itagambiriwe?
Ni uruhurirane rw'amatariki uko guturika kw'icyo gisasu ntaho bihuriye n'ibyari byatangajwe mbere na bimwe mu binyamakuru bitandukanye ko icyo gisasu cyari cyatewe n'umuntu kigamije kugira uwo gihitana. Nta sano bifitanye n'ibihe Abanyarwanda turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 28. Nuko uko guturika byahuriranye n'itariki ya 7 Mata gusa, ntabwo cyatewe n'umuntu, nta n'uwo cyari kigamije guhitana, n'uruhurirane rw'amatariki.
Icyo gisasu umunsi giturika amakuru dufite yatangajwe n'uko icyakomerekeje umwana w'umukobwa w'imyaka 8 akaba yarajyanywe mu bitaro. Unyemerere nkubaze magingwa ya ubu tuvugana, uwo mwana w'umukobwa ameze ate?
Umwana w'umukobwa ameze neza, ari kwitabwaho ndetse abaganga batubwira ko ari kugenda arushaho kumererwa neza ku buryo mu minsi za ari bube yavuye mu bitaro.
Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane. Ijwi rya Amerika.
Itsinda ry'impuguke mu bya gisirikare zo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari zahuriye ku mupaka wa Bunagana uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru zirasuzuma ingaruka z'imirwano ikomeje kwa hagati ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC n'ingabo z'umutwe wa M23. Inkuru irambuye y'inashushye bahije.
Iryo tsinda ry'impuguke mu bya gisirikare ryashyizweho n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari igizwe n'ibihugu 12. Abarigize bateraniye mu karere ka Gisoro barasuzumira hamwe iby'umutekano n'ingaruka z'intambara imaze iminsi ibera mu karere ka Rutshuru mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko umukuru w'inzego zishinzwe umutekano muri ako karere ka Gisoro Bwana Shafik Sekandi yabitangaje.
Ati abaza kubaganira ibiri 12 icyango kibabira kucyondoza eliyo
abari bagiye kumara iminsi 14 cyane cyane bazabonana n'abarwanyi ba M23 baretse intambara bagahungira muri Uganda. Ubu bakaba bari mu maboko y'igisirikare cya Uganda mu rwego rwo gushaka gusobanukirwa neza impamvu barwana. Bazahura n'impunzi ziri nyakabande n'iziri ku mupaka y'Ibunagana maze basuzume muri rusange ingaruka z'intambara, hanyuma batange raporo mu miryango mpuzamahanga izashingirwaho mu gushakira igisubizo amakimbirane muri aka
karere.
Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 kuri iki cyumweru batangaje ko bongeye guhagarika intambara nta yandi mananiza. Bavuga ko bari bigaruriye igice kinini cya teritwari ya Rutshuru birukanyemo ingabo z'igihugu, ariko ko bahavuye bagasubira mu birindiro byabo kugira ngo babone ibisubizo by'ibibazo byabo banyuze mu nzira y'imishyikirano. Nk'uko umuvugizi w'inyeshyamba Wiringoma yabitangarije Ijwi rya Amerika anavuga imwe mu misozi bavuyemo.
Kwa kweli byo kudafuta amani tunaca ile virima yote kabisa.
Kubw'amahoro twavuye mu misozi yose twari twafashe tuyambura FARDC.
Tunaacha milima ya Rubavu, ya Chengerero, ya Bugusa, ya Mukabindi, ya Bugunamo, ya Songa, ya Ngororero.
Kweli tutaacha wale wa matekwa yote, iko tatu.
Tujye kurekura imfungwa eshatu z'intambara twafashe ku munsi twagize urugamba rukomeye cyane rwo kurwanya FARDC. Uno munsi twabakubise cyane tubirukana muri utwo turere navuze, ariko twahavuye hagamijwe amahoro gusa. Twatangaje ko imirwani ihagaze, ariko baradutera, niyo mpamvu tubarwanya. Kuri twe ntabwo twigira tubatera na gato, nibongera kudutera tuzakomeza kwirwanaho.
Ni yabo njo walikuja, kama wanakuja wanakutana na moto kabisa, walikimbia kiolelo.
Ijwi rya Amerika ryifuje kandi kumenya uko byagenze kugira ngo M23 tsinde ingabo za leta ya Congo, naho bakura ubushobozi mu gihe havugwa amakuru ko babona inkunga ivuye ahandi.
Watu wote waliona ayaya FARDC likimbia kiyo.
Abantu bose ni abatangabuhamya bacu ndetse na bunagana yari mu maboko yacu, ariko twafashe icyemezo cyo gusubira inyuma igihe cyose FARDC itubonye bakimbunda bakiruka. Izo nizo mbunda dukoresha, abandi bakuramo imyenda ya gisirikare bakayijugunya, bagahunga bambaye imyenda ya gisivile. Mu gihe gikwiye tuzerekana izo mbunda tubambura. Ntabwo ari ukuri kuvuga ko ari umuntu ku giti cye cyangwa se guverinoma idushyigikiye, turi ingabo zikomeye zizi icyo zikora.
Kila siku tunatumikisha nguvu zetu, determination yetu tunayo. Hatuna hata mtu mmoja, hata nchi mmoja inatusaidia na kitu yote. Hatuna kabisa bwana.
Bagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo za Congo FARDC, ariko ntibyadushobokera. Abaduha amakuru bari mu mujyi wa Rutshuro batubwiye ko ingabo za leta zitari kure cyane y'uduce turimo intambara, bakavuga ko imirwano ishobora kongera kubura. Hashize ibyumweru bibiri imirwano ikaze yongeye kubura muri kariya gace ka Congo kajahajwe n'ibibazo by'umutekano muke. Mu cyumweru gishize Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakiriwe ku mugaragaro mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Amwe mu mahame ahuza ibihugu bigize uyu muryango harimo uburyo busangiwe bwo gukemura ibibazo by'umutekano muke bireba kimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Repubulika ya Demokarasi ya Congo na bamwe mu baturanyi bayo nka Uganda, u Rwanda n'u Burundi basangiye ibibazo by'umutekano. Nubwo hakiri kare kumenya ko Afurika y'Iburasirazuba nk'umuryango ushobora gufasha mu bibazo birimo kubera muri teritwari ya Rutshuro, ushingiye kuri ayo mahame, kuvaho Congo ibereye umunyamuryango nta gushidikanya ko ikibazo cyayo cy'umutekano muke ubu cyabaye ikibazo cy'ibindi bihugu bitandatu bigize uwo muryango. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Haravugwa inkangu zikomeye nk'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ubu nta n'ukimenya iwiwe ahari isi iri kitera igenda yimuka, aho umuntu yarazi ko acisha uno munsi haragera aho ahabura bona kumenga ejo bizahava bitera amacaci.
Iyo misozi yakwegere na gishingano yanyerurutse kugeza hifatana iri muri komine y'Isare haruguru y'ibera bara RNA hafi kilometero uvuye ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Iyo misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura uko ari ibiri irarabana ikagabugwa n'uruzi gasenye. Isoko ryacu ritubwira ko muri kino gihe iyo misozi yataye ikibanza cayo, uko yagiye inyeruruka niko yagiye hitana imirima y'abanyagihugu igizwe hanini n'imyumbati, ibigori n'ibijumbu. Uyu numwe mu banyagihugu ubo ku mutumba wa gishingano avuga ingaruka mbi zishobora kwaduka mu banyagihugu
kubera ko imisozi atanguvu ifise kubera kuguruze rutubakiye. Niyo mpamvu imisozi ikigerageza kunyeruru ikacihura n'iyindi bigatuma hasha haba ingorane yononekara ry'ibintu nk'imirima y'abantu n'amaparasera. Nukuri ubu nta n'ukimenya iwiwe ahari.
Uretse ubwoba bufatiye ku matati y'amatongo, hari n'abanyagihugu batekewe n'ubwoba ko ari ibintu by'ibintazi, ibyo bamwe bibaza ko ari uburozi bwateye iyo misozi yabo kubera ko kuva kera narindi abarundi bavuga ngo ikidahura n'imisozi.
mwavuga ngo imisozi ntihura ubu twabonye ko ari gitangaza irahura uyu wunyu uragenda ugahura nuriya bikacha bifata bamwe ariyumvira ko byo bari bisigo abandi bakiyumvira ngo uyu musozi barawuroze abahora bawubako barawushwanye barawuroga uranyerera ibintu nk'ibyo mugabo twebwe tubibona gutyo
nubwo biri uko hari abandi banyagihugu babona ko ari kibazo gishobora gutorerwa inyishu uyagira ati nyabuna leta nishiremwe ingufu mu guhamagara abahinga babinonosoye ibintu bitarayangara
uyu musozi ashora kumanuka mpaka hariya ukegera impande y'ingoro y'umukuru w'igihugu akeneye ubutabazi bwihuta n'abahinga bazigiye apana bijya byo kwegeka amagabiyo ku musozi ujya musozi nishaka kwegeka kwa amagabiyo
atagikozwe mu maguru masha abanyagihugu babona ko iyo misozi ishobora gukwega karambaraye haraheze imyaka indwi uruzi gasenyi rusendanishije muri karitsiye ya Gatunguru iri muri komine Mutimbuzi mu bumanuko bwa komine Sare ruhitana ubuzima bw'abantu barenga 60 Jambo Siko Hakizimana arongoye umutumba wa gasenyi aho uruzi gasenye rutera rumanukana ruvuye mu isare
aha muri komine Sare ibintu iyo bizana bidakingiwe mu maguru mashasha bimanuka bikaza guhitana bareba muri komine Mutimbuzi bahera guhitana abo mu Carama nubonye ibara ryo ndabona mayarumaya rizova
ku ruhande rw'abajeje intwaro ku mutumba Gishingano Egide Sengiyumva avuga ko hambavuye gutera ibiti ku mitumba ico bakora ari ukuraba ico bafasha abageramiwe nuko kwishika kw'imitumba ya Gishingano na kwigere
turashobora gufatikanya n'abene y'ubu kuraba aho hantu hashobora kwaduka ikibazo ari uwo twimura kimuka tukamusabira indaro ahandi canke barashobora kuba abene y'ubu bafise ayandi matongo ku rundi ruhande mugo urumva ntibibanezera ko umuntu yimuka aho yahora aba ahakuwe nico kiza nkico ugasanga ari mu kiya handi cyo nico tubafasha nico tuko turakora ubu kuraba aho hantu ikibazo kitaratera ngo abantu ntibahone kubabwira bakimuka natwe gabajeje intwaro tukabafasha nuko kwimura utuntu twabo
uca himbaza umunsi muza makungu wariwe kugwanya ibiza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakubuca yarasabye amashyirahamwe bishoboye gushigikira leta mu gukinga ibyo biza
leta y'u Burundi igiye gufata ingingo zo gukomeza igisata kijejwe gukinga ibiza no guhangana navyo ifatikanije nabo bafashanya mu iterambere kugira ngo abakozi b'ico gisata baronswe ubumenyi buhagije bongere baronswe n'ibikoresho bikwiye
amakuru atangwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nuko kuva mu kiringo cy'imyaka 10 iheze mu Burundi hagumye hibonekeza iyongerekana ry'ibiza n'isibe n'ingaruka mbi zabyo arizo nkomoko z'abatizabo ku bice birenga 90% hafi 80,000 baratesheje izabo n'imyuzurira ivuye ku iduga ry'ikiyaga Tanganyika n'isesa ry'uruzi Rusizi mu myaka 2 iheze
nabwabwiraga mu ngingo nkuru mu Rwanda haribukwa kunshura 28 genocide yakorewe abatutsi uyu munsi ijwi ry'Amerika iragaruka ku nyamakuru wa siporo wabaye icyamamare Viateur Kalinda ibigwi bye tubibaze Jean-Claude Munyandinda
muri gahunda yo kwibuka abakoraga umwuga w'itangazamakuru bahitanywe na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 itangazamakuru rya siporo rikunze kugaruka kuri Viateur Kalinda wari aramamaye mu biganiro by'uruga rw'imikino ndetse no mu gutangaza umupira w'amaguru ku kibuga
ibinota 8 n'amasogonda 50 kimwe ku busa ndanda kwa Jamal umupira urengejwe na Justin Ria rudasingwa kwa mukura kuri koroneri ubusante ratsindiganisha mu kimwe ururaria i Remera naho mukure kaganisha ikano umupira arawurengeje mu makabiri ba mukura ngiye kunagwa na Vita Vita aracyasha kuba nagira 9:09 n'amasogonda 26 tu ni kimwe kubusa Jamari arajomba
Kalinda wishwe mu mpera z'ukwezi kwa kane muri 1994 yarazwiho ubunyamwuga mu itangazamakuru rya siporo ijwi rye riyunguruye ryatumaga abakunzi ba radio batarambirwa kumwumva mu gihe yabaga arimo atangaza umupira ho transmission en direct yatangaga ishusho nyakuri y'ibirimo kubera ku kibuga urugero amabara y'imyenda ya buri kipe icyerekezo cy'amazamu umunota umukino ugezeho n'ibindi Viateur Kalinda yari afite ubuhanga bwo kugendana n'umupira umukinnyi ku mukinnyi igikorwa ku gikorwa
usubijwe kwa danda kwa Pascal, Pascal aje Pascal, Pascal kumupira, Pascal kwa Napoleon, Napoleon aje, Napoleon, Napoleon kute, Napoleon, Napoleon kwa Jamal, Jamal yari aje muundi ruhande, kumupira wa utansi pira huko, kwa Frankwa, Frank kumupiru garote kujituza cha Inyas, Inyas yore kumupiri merugaro ina Danda, Danda kwa Napoleon, Napoleon kwa Inyas kujituza cha Gatama, Gatama utansi na Pascal, Pascal kwa Jamal, Jamal kwa Gatama, Gatama kwa Sigana kujituza kukirenye, Sigana, Sigana, Jyoti mbere, irere chane, alikona
Umurage Viateur Kayinda yasigiye abakunzi b'imikino ni igitabo yanditse cyitwa Rwanyeganyeze dusangamo inyungura magambo yihimbiye ku giti cye mu mukino w'umupira w'amaguru. Mu magambo dukesha Viateur Kayinda harimo urubuga rw'amahina, kunobagiza, umurongo wa gatanu, kwamurura inyoni n'ayandi. Uyu munyamakuru kandi niwe wadukanye izina ryitwa Imana y'ibitego, akabyiniriro bakundaga kwita umukinnyi Yakaremye Badru wakinaga mu b'imbere mu ikipe ya Panthère Noire yari y'abasirikare b'u Rwanda. Viateur Kayinda yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu, avukira ahahoze ari muri komine Rutare, prefeture ya Byumba, muri iki gihe ni mu karere ka Gicumbi. Yize amashuri yisumbuye mu iseminari ntoya yo ku Rwesero, amashuri makuru ayiga mu iseminari nkuru ya Nyakibanda muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, no mu ishuri rikuru gatolika ry'inderabarezi ry'Inkumba mu Ruhengeri. Kayinda yakurikiranye kandi amahugurwa y'ibyerekeranye na televiziyo mu Bubiligi. Yari umukozi wa ofisi y'amatangazo ya leta Orenfor mu ishami ry'imikino, ariko mbere gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi yari yarahawe inshingano zo guhagararira ibiro by'akarere bya Orenforo Ibyumba. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Irushanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, hasigaye imikino itanu ngo rirangire. Atletico New Oil niyo iri ku mwanya wa mbere, imaze gutsinda Cocos igitego kimwe ku busa. Bumamuru nayo igatsindwa na Flambeau du Centre ibitego bibiri ku busa. Mu mikino ya basketball ibanziriza irushanwa ry'u Burundi bwose, amakipe yo hagati mu gihugu yose yatsinzwe n'amakipe kipe y'Ibujumbura. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Muri izo nkino zitangurira ihiganwa ry'u Burundi bwose muri basketball, imigwi nizo serukira intara yabonetse ko igifise byinshi byo kwiga. Remesha yatsinze Aigle Noir Makamba ku minota 108 kuri 70. Umenyereza wa Aigle Noir akaba amenyesha ko bakiri inyuma muri byinshi baravye uko imigwi y'Ibujumbura itunganijwe.
Ni kubera imigwi y'Ibujumbura yariteguye bikwiye, haba mu marakituma, haba no mu buryo koresha, bigatuma imigwi yo muri interieur iteguye neza. Turavye amarokitima, turavye abakinyo tufisi.
Muzini hino zabaye New Star yatsinze Tigers y'Imakamba ku minota 63 kuri 52. Urura nigwirahira Young Eagles y'igitega ku minota 145 kuri 63. Eagles ipobatsinze Brothers yo mu ntara ya Cankuzo ku minota 78 kuri 63. Mu mupira w'amaguru naho kuri Uwimana niho hasozerwa indwi igira 25 higanwa ry'u Burundi. Royal FC yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa, bica bituma uwo mugwi wo mu ntara ya Ngozi utakaza icyizere cyo kuzotwara ihiganwa. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko uno mwaka atagikombe na kimwe bazotwara muri bibiri bariko barakinira, agasaba abakunzi b'uwo mugwi kwihangana.
Bibaho mu mupira, murabona ko twari tumaze igihe kinini dutwara ibikombe, imyaka itatu twari ibikombe bibiri, novuga yuko byari ibintu byiza, ariko mu mupira nta wama atsinda iminsi yose. Urazi yuko abafana kenshi baba bashaka intsinzi, nibacika intege baze kudushyigikira, turabe yuko twova muri iki kibanza kibi kidashimishije.
Mu zindi nkino zabaye, Musongati yatsinze Flambeau de l'Est igitsindo kimwe ku busa, Kayanza United yanganije na Buja City igitsindo kimwe ku kindi, Aigle Noir yatsinze Burundi Sport Dynamic ibitsindo bibiri ku busa, navyo kandi Flambeau du Centre yatsinze Bumamuru, Rukinzo yatsinze Vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe, Top Junior yanganije na Olympic Star busa ku bundi, Atletico New Oil nayo yatsinze Rekoroko igitsindo kimwe ku busa. Uwo mugwi wo mu ntara ya Muyinga waciye ufata ikibanza cya mbere vy'infata kibanza n'amanota 46. Umamuru ikiragitakaza ikaba ari ya kabiri n'amanota 45. Kuno w'Imana kandi niho hasozerwa ihiganwa ry'u Burundi bwose mu nkino zo kwinonora imitsi atletisme. Iryo higanwa rikaba riri mu ntumbero yo kwitegurira amahiganwa ya Afrika n'amahiganwa y'isi yimirije. Umunonotsi Rodrigue Kwizera asanzwe yimenyereza mu gihugu cy'Ubutaliyano yabaye uwa mbere ku metero 5000 akoresha iminota 13 n'amasegonda 42. Uwo munonotsi akaba asaba ko boshigikirwa.
Hariho abanonotsi bakomeye cyane, tukaba dusaba yuko ahubwo boshigikirwa, tugasaba minisiteri ijejwe inkino ngaha mu Burundi yuko yoja iradushigikira ku buryo atamunonotsi n'umwe yosiba ihiganwa akomeye, kubera ibintu bitandukanye, yaba amaviza, yaba ibisabwa canke uburyo bwo kugira abashikeyo.
Mu nkino nazo zo gusozera ihiganwa rya handball Bujumbura, igikombe mu bagabo cyatwawe na Brothers Team itsinze Muzinga ku bitsinze 37-31 mu bigeme naho Young Sisters yatwaye igikombe itsinze Rumuri ku bitsinze 25-24 Desire hatunye imana Kigali ijwi rya Amerika
ni kuri ayo makuru ya sport turangirije ho gahunda za mu gitondo hano ku ijwi rya Amerika ibiganiro nari mpagarariye kandi nagize amahirwe yo kubagezaho mfatanije na Nadia Taha twongere duhure isasaba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.